Iyi ni Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti na mwibagenzi, turi kumwe kuri uyu munsi wa kabiri itariki 18 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2016. Muri studio muri kumwe nanje Aloise Bigirimana, dusamiranire Washington DC, nkaba ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Abakenyezi birimizi batari bake barakubitwa, baraharikwa, barirukanwa, eka mbere bamwe no kwicwa bakicwa.
Uyo yari umukenyezi avuga ku ntambamyi bahura nazo mu miryango ni mu gihe u Burundi kuri wa 18 ariho bwahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi wo mu gihugu hagati. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zirimwo ibyashikirijwe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha ku ngingo u Burundi buheruka gufata bwo kuyivamwo, tugiye kubashikiriza mu kanya. Ijwi rya Amerika, duhere kuri iyi nkuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza kuri uyu wa kabiri murambabarira yateye umukono ku itegeko rya perezida ryemeza ko Burundi buvuye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Ariteye umukono mu gihe inama nkinguzamateka na nshingamateka vy'u Burundi nabo nyene baheruka kuryemeza ku bwinshi mu ndwi turangije. Kuri inkuru nyene, sentare mpuzamakungu mpanavyaha yatangaje ko naho u Burundi bwikuye muri iyo sentare bitabuza ko ibandanye igikorwa cyo gukora amatohoza no kwegeranya ivyemeza ku vyerekeye ivyaha bishobora kuba vyarakorewe mu Burundi. Ivyo vyashikirijwe n'umuhanuzi mu vy'amategeko w'umushikirizamanza mukuru w'iyi sentare mpuzamakungu ni mu nama iriko ibera i Arusha muri Tanzania, inama ihuza abahinga mu vy'amategetsi mpuzamakungu. Inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru i Arusha muri Tanzania.
Sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC yibona ko ingingo igihugu c'u Burundi kiriko kirafata yo gukura karenge muri iyi sentare no kureka gukorana nayo atangaruka za vuba ifise. Umuhanuzi mu vy'amategeko mu biro vy'umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha avuga ko amatohoza ya mbere yo kwegeranya ivyemezo ku vyerekeye ivyaha bishobora kuba biriko birakoregwa mu Burundi atazohagarara. Uyu muhanuzi mu vy'amategeko Rod Rastan yatangaje ko akiri intambwe nyinshi u Burundi bubwirizwa gucako.
At this stage the ICC continues its preliminary examination, so we haven't.
Agira tuko biri kose twebwe nka sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC turabandanya gukora amatohoza ya mbere ku rugero kanaka. N'amatohoza sentare mpuzamakungu yamaze gutangura ku vyerekeye ivyaha bitandukanye, no kuvuga ko igikorwa cakozwe na leta y'u Burundi biciye mu nama nshingamateka ataco gihindura. Haracari byinshi byo gukora kugira ngo bitumenyeshwe. U Burundi buzobanza kwandikira urwandiko umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONI ivuga neza imvo n'imvano zo kwikura muri ICC. Ibyo ntibirakogwa. Dufata ko u Burundi bukiri umunyamuryango wa ICC. Icyongeye ko hazorinda guhera umwaka wose, no kuri ico gihe ntikirahera. U Burundi tuguma dukorana kandi amategeko yacu agakurikizwa muri ico gihugu. Eka n'ibindi byaha byokogwa n'ubucankejo tuzobikora ko amatohoza twegiranye ivyemezo gushika ico gihe. Dufata ko ari nka hatacabaye. Mu nama arimwo yarusha muri Tanzania ari kumwe n'abahinga batandukanye mu vy'amategeko mpuzamakungu, harimo n'abahoze batwara amasentare mpanavyaha y'u Rwanda, Yugoslavia, Sierra Leone n'ahandi. Rod Rastan yamenyesheje Ijwi rya Amerika ko nubwo u Burundi buzokura karenge muri sentare ivyaha vyamaze gukogwa bibwirizwa guhanwa. Ikindi ni uko amatohoza ku vyaha umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha yamaze gutangura gukora ko ari ntasubigwamwo. Ico gihugu cokora cose ingingo yacu nikora ku vyabaye imbere. Ni kiringo c'umwaka amategeko aha sentare kugira ngo bikorwa ntibihungabane n'ayandi matohoza tuzoyakora. Aha rero u Burundi butegerezwa gukorana na sentare mpanavyaha mpuzamakungu uko biri kose. Ego twari tukiri mu gice ca mbere co kugenzura ko ivyaha byakozwe canke biriko birakogwa bishobora kuburanishwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Ico ariko ntaco bitwaye. Ingingo y'u Burundi ntizokora ku ntambwe tugeze. Namubajije ico yibaza ku gituma u Burundi bwafashe iyi ngingo koko ba ari gutinya ko harabakurikiranwa niyo sentare nawe mu ijambo rimwe
I can't comment on that, that's a decision for Burundi.
Ati ntacho ndabivuga ko kinini umucamanza mukuru wa Tanzania ari muri inama abona ko igihugu kanaka gitinya ubutungane haba hari ico ciyotsa. Mohamed Chande Othman avuga ko ibihugu bya Afrika bibwirizwa gukomeza no kureka ubucamanza bukigenga bugakora akazi kabwo aho kwagiriza sentare mpuzamakungu mpanabyaha kwibangamira gusa indongozi zo muri Afrika.
Kujitoa sio kama vile unajitoa leo na inatambulika.
Ate kwikura amasentare nkayo so kuva muhama ngo widegembye uwo munsi nyene birafata igihe kuko ari amatohoza nka sentemo za makungu mpanabyamaze gutangura mu Burundi byumvikana ko atabwirizwa guhagarara kuko nibyaha bikomeye biba byarakozwe ibyaha bitamenyerewe bifese n'amazina yihariye ukwayo yashizwe n'ishamamuza makungu oni n'ingene bihanwa mbere biratandukanye n'ibindi byaha bisanzwe. Ego nivyo guhana ibyaha no kubikurikirana byabwirizwa kuba umwitwarariko w'ibihugu n'amareta ariko ibihugu binaniwe atabushobozi atagushaka bifise canke bishaka gukingira kibaba abakoze ibyaha ni ngombwa sentare mpuzamakungu ihaseruke
ni ya kuficha watu wasishtakiwe.
Inama irimo abahinga batandukanye mu by'amategeko mpuzamakungu bavuye mu bihugu vya Nigeria, Afrika y'Epfo, Gambia, Botswana, Kenya, Tanzania, Algeria, Centrafrica na Sierra Leone. Pierre Clavin inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Radio y'u Amerika ikigali twimvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi ni kuri FM 94.9 na 95 nibice bibiri. Radio yacu y'email nayo ni radio yacu @gmail.com. Facebook ni radio yacu. Site yacu ya internet ni www.radioyacu.com. Itegeko rigenga ingo n'imiryango mu Burundi ryosubirwamwo kugira umukenyezi wo mu gihugu hagati wo murundi kazi ahabwe agateka kamukwiye mu rugo. Ibyo byasabwe kuri rino genekerezo rya 18 z'uku kwezi kw'icumi mu gihugu Burundi ariho bwahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umurundi kazi wo mu gihugu hagati. Umunsi usanzwe wibukwa ku igenekerezo rya 15 z'uku kwezi kwa 10 mu ruhande rw'amakungu. Evariste Nzikobanyanka niwe yakurikiranye ivyo birori.
Abakenyezi birimizi batari bake barakubitwa baraharikwa barirukanwa eka mbere bamwe no kwicwa bakicwa.
Ivyo ni bimwe mu by'abakenyezi birimizi b'abarundi kazi bavuga ko bibabangamiye mu ngo kuri ino gerekerezo ya 18 ukwezi kw'icumi. Aba bakenyezi birimizi bahurikiye mu mashirahamwe y'abarimyi mu ntara zo hagati mu gihugu bahuriye mu gisagara cha Bujumbura kugira bahimbaze uwo munsi mpuzamakungu. Uwo munsi abakenyezi birimizi bavuga ko usanze bamwe bari mu bihe bidasanzwe mu ngo. Abo n'abarimyi baheruka barima hageze kwimbura abagabo babo bagahereza umwimbo mu masoko. Bivugwa na Nzo Isaba Genevieve yitabye ihimbazwa ry'uno munsi avuye mu ntara Cankuzo.
Kwimbura twashaka kugira ingwane kubera urashobora kwimbura mu karima n'umushinga ntawe wawe muga mu karima mukimbura bw'imbere yo kwimbura mu maze nko kwishigana muhira nta kantu ushobora kuvuga ati nifashisha kankure ko nshore kubera umugabo acavuga ko atajambo ufise. Umugabo acavuga ati we nta bashe ufise bwo gukora ikintu ngaha ukarima nyene ugatahira kurima mugabo ibintu gashobora guhera utabona iyo bice.
Umushikiranganji ajeje ugateka akazi na muntu no gushigikirana niwe yaserukiye leta mu ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mwirimizi. Aremeza ko umukenyezi mwirimizi wo mu Burundi ari wakora byinshi mu rugo ibitabuza ko afatwa nabi.
Umukenyezi mwirimizi nuwavyuka kare akaba ari waryama inyuma y'abantu aba yagiye mu mirima yavayo akaza gutegura ifungurwa z'umuryango agakora utundi dukora ni kuva ku muryango ari uhagaze ko abo bakenyezi nibo bamama bacu abo bakenyezi nibo bashiki bacu nibo bene wacu nibo babyara bacu. Igihe misozi twibutse ivyo bakora twadukwiye kwama tubakorera ingofero.
Abakenyezi babirimizi bo mu Burundi basaba ko amategeko amwamwe agenga ingo n'imiryango yosubirwamwo kugira agarukira agateka k'umukenyezi. Ako ni nako kamo gaterwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'abakenyezi ONU Femme mu Gifaransa. Ubuserukira iryo shirahamwe mu Burundi umufasoni Scolastique Ntirampeba avuga ko ariwo wuba umuti w'ingorano umukenyezi mwirimizi w'umurundi kazi afise.
Nous interpellons Le gouvernement du Burundi et tous ses partenaires basés ou non au Burundi.
Turasabye leta y'u Burundi n'abayifasha aho bari hose ngo bakore ibishoboka byose kugira ikumirwa ry'umukenyezi mwirimizi riranduranwe n'imizi naco gituma ndusambye wari we wese kugira ico koze no kugira hemezwe amategeko amwe kuri bose aya hari nayo na cane cana kumira abacanke bariya asubigwemwo umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu no gufatana munda asaba abakenyezi birimizi kwijukira kuja mu mashirahamwe ivyo ngo nivyo byobafasha kuronka ingurane mu mashirahamwe yo kugurana na gucyo bakikenura bakava mu bibazo by'ubukene bituma basigara inyuma mu iterambere inyuma y'ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahari umukenyezi mwirimizi haciye hugurugwa ihayanishagurishwa cy'ivyimburwa abo bakenyezi bari baje bazanye mu kigondanga karanga cy'Ibujumbura rikazorangira kwigenekereza rya 20 ukwezi kwa 10 uno mwaka Ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
tukiri ku makuru y'abakenyezi bamwe mu bakenyezi b'imboneza bo mu ntara ya Kirundo bamesha ko kutagira uburenganzira ku matungo y'umuryango no kutarekurirwa kujya mu mashirahamwe ari bimwe mu bizingamitse iterambere ryabo ni mu gihe bari bitavye inama yo kurabira hamwe icokorwa kugira umukenyezi ashikire iterambere rishemeye ni inkuru dushikirizwa na Jean Bosco Ndarurinze
Abakenyezi ubwabo barakeneye iterambere riturutse kuri bo ariko haracyari agahaze Space Caritas Habyarimana serukira mu ntara ya Kirundo urunani rw'abakangurira amahoro avuga ko bashimye gukoranya abakenyezi imboneza kugira bige gituma abakenyezi badashika ku iterambere rishemeye uwo mukenyezi avuga ko intambamye nyamukuru ari zibiri kuba umukenyezi ataruhara afise ku matungo y'umuryango no kubuzwa kuja mu mashirahamwe n'abagabo babo
hanini usanga atacu tugaba mu rugo ugasanga Na uburenganzira dufise ku byo dutunze ugasanga abagabo bamwe bamwe ntibarekurira abakenyezi kwitabira amashirahamwe uno musisa yuko dushyira ingufu hamwe kugira ngo turabice twokungurana mu kibano
mu kigo CDFC kijejwe gukurikirana iterambere ry'ingo n'imiryango bati ukutumvikana hagati y'abubakanye n'ivyo bizingamitse iterambere ry'umukenyezi Ansire Bizimungu ni cegera cyuserukira mu ntara Kirundo ico kigo cegukira ubushikiranganje bw'agati ya kamuntu imibano n'iterambere ridakumira avuga ko inyigisho ziriko ziratangwa zimaze kugira karusho
kintu cyambere gituma umukenyezi adashika ku iterambere riboneka kugira umujyango utere imbere icambere nuko usanga abakenyezi benshi batumvikana n'abagabo bawo ngaha mu ntara ya Kirundo ugacusanga iryo terambere ntirihabaye uwo mukenyezi narinza tumvikana n'umugabo wiwe ivyo hacaba intamba myinshi muri rya terambere ugacusanga no mu ngo zabo nta kintu na kimwe kiriko kiraje imbere kirakogwa kije imbere aho ugasanga bariko barisamburira mu minsi heze abakenyezi wasanga bagenda mu mashira hamwe binyegeje mugubu kubera inyigisho nyinshi tuguma tugirana usanga ubu bariko baramenya bukebuke ko abagabo bategerezwa kureka abagore babo bakajya mu mashirahamwe
mwihuriro ry'abakenyezi Forum Farm bavuga ko baticaye kugira bazamure iterambere ry'umukenyezi Rea Ndacayisaba arongo ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ya Kirundo bavuga ko inyigisho batanga bashiramo n'abagabo
turiko turagerageza kugitorera inyishu mu kugirisha amanama menshi atandukanye abakenyezi bari mu mashirahamwe n'abatari mu mashirahamwe kugira ngo bijukire kujya muri ayo mashirahamwe turagerageza kandi muri ayo manama gushiramo n'abagabo ko kenshi abakenyezi dusanga kuba ridoga ko abo bakanye bababera intambamye naho biruko n'abagabo nyene bariko barabyumva barareka abakenyezi bakajya mu mashirahamwe kuko babona yuko ari neza y'umuryango bituma bagira akazoza keza umukenyezi akuguruka
muri iyo nama haratumiwe kandi n'abagabo bari mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na uyu mugabo avuga ko kubuza umukenyezi kuja mu ishirahamwe ari ukuzibira iterambere ry'umuryango
nico amaze kubona nuko umukenyezi agiye mu ishirahamwe bituma yuguruka akabona ko kuja abandi bari bisakamaro akabona ingene abandi bakora kugira biteze imbere gutyo bigashobora kumufasha kunganira urugo byamaze kuboneka rero ko abagore mu mashirahamwe bashobora gusumbije batari arimwo cyane cyane yuko mu ngo zabo usanga hari icyo baterera bikanatuma mbere icizigiro mu muryango ku mukenyezi gikomera umukenyezi ntaba yaje kubaka kugira ngo abeho nk'utunzu nk'umwana aba yaje gukorera urugo nico gituma babagabo batiza kubareka kugira ngo nabonye bashobe kujamo n'abandi bakore bisumure bateze imbere urugo
iyo nama yatunganijwe n'urunani rw'abakangurira amahoro rufashijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ni farm Space Caritas Habyarimana aserukira urunani rw'abakangurira amahoro mu Kirundo avuga ko habaye ukwisuzuma bahereye ku mboneza z'abakenyezi kugira abakenyezi bandi bo mu kibano baze bafate kwa karorero. Abakenyezi bari kumwe n'abagabo bamaze kwijukira amashyira hamwe baci batangura kwiga n'imigambi boshira imbere mu ntumbero y'uguteza imbere umukenyezi. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika dusamiranira Washington DC. Ku munsi wa kabiri w'indwi heze, igihe yariko arasoza urugendo rwiwe rw'iminsi itatu mu gihugu cy'Ubudagi, perezida w'igihugu cya Chad Idriss Deby yavuze ku kwitoza kwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza mu kiringo cya gatatu kudateye kubiri n'amategeko. Perezida Deby yavuze kandi ku ruhagarara rwa politiki mu Burundi rwatanguye mu kwezi kwa gatanu mu mwaka uheze rwatewe n'abanyamahanga bisutse mu bibazo biraba Burundi. Mbega ayo makuru yatangajwe na Perezida Deby yakiriwe gute n'abanyepolitike mu Burundi? Leo Singenda Kumana icegera cy'umukuru w'umugambwe murambabarira Sawanya Frodebu na wiri nyamitwe avugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi hamwe na Rishare Ciramunda baganire na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Reka dutangure twumvirize umushinga ntahe Leonce Ngendakumana.
Yose no vako yihenze nta rubanza no mucira kuko mu Burundi ari na kure y'u Burundi kandi biva kuco yayivugiye. Ashobora kuba yivuze ariko arajandajanda, ashobora kuba yayivuze avuga ati Abarundi bari mu mazi abira bari mu magume akingira ngo birashobora gufasha nk'uko ashobora kuba yabivuze yi afise inyungu abifite inyungu byose birashoboka. Iyo umuntu ataramye yaciye abivugiye ngo yavuga ngo yari yashobye yihenze mugabo icyo wundi nuko yaciye kubiri n'amasezerano yarusha n'ibyiriza shingiro ibyo byenge bataroka kandi tubivugane tunabyerekane neza.
Mu gihe rwose mu gihe vyoboneka ko abanyapolitike ku mpande zose bashobora kuba bashize inyungu zabo imbere, mu gihe vyoboneka ko ibintu byabimeze gutyo abanyapolitike barafise eka bariteze gusaba ikigongwe abanyagihugu
iyo baba banashize imbere inyungu zabo byari kugendeka, kuko ushize imbere inyungu zawe urazirondera kandi ugasomera n'abandi, ariko ibiri byabaye ntibyubahirije agateka kazi na muntu byubahirije igihugu cy'u Burundi ntibyubahirije abanyagihugu gushika n'ubiko biraba. Ni ukuvuga rero ko hari abazobibagwa kandi sinzi ko uzosaba ikigongwe gusa n'uguhanwa bazohanwa.
Reka namwe munshi ntawe wiri nyamitwe namwe tubaze ico kibazo nyene ayo makuru yatangajwe na Perezida Deby mwayakiriye gute ku ruhande rwa leta?
Murakoze kumbe jambo, murakoze kumuja n'abandi Barundi bene wacu ndaba ndabara mu kigenda mu kigenda kwa twumviriza kuri icyo kibazo mumbajije. Sinatangazwa n'inyishu itanzwe n'umuntu nka Leonce Ngendakumana, kuko iyo umuntu atinya amatora, iyo umuntu atinya demokarasi, iyo umuntu yagiye amandagurika ava hirya murazi yuko 1993 umugambwe Frodebu warimo watsinze amatora, ariko kuvaho mensenda byayapfiriye abasigaye barajyana bajyanira muri uyu mugambwe. Hanyuma rero nankeka ko Leonce Ngendakumana warongoye umugambwe Frodebu yawusize ari bunyonyi iyo mu gihe atinya amatora aca yumva yuko ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu w'igihugu cya Chad agira ati mu gihugu cy'u Burundi amategeko yarubahirijwe, mu gihugu cy'u Burundi ibwiriza shingiro byarubahirijwe. Iyo rero atinya amatora atinya demokarasi yumva yuko yoshikiriye intebe za politike biciye magaburanyama, murumva namwe yuko ategereza gushikiriza ibyo. Nayo ubundi ibyabaye muri kino gihugu nta utabizi, hariho impari za politiki. Izo mpari za politiki hari abagira bati mbega umukuru w'igihugu ahari arashobora kwitoza, abandi bakagira ati ntashobora kwitoza. Abagumye banga batereje
izo mpari turazigara ko mukanya
akitoza. Rero izo mpari rero urumva yuko benshi ababikurikirana bazi neza ubwigenge bw'igihugu baravuga bati amategeko yarubahirijwe.
Ego reka tubaze n'umushinga ntahe Richard Ciramunda nawe nyine afite radio itangaza amakuru mu Burundi, ukuntu abarundi batavuga rumwe cyane cyane kuri ayo majambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu cya Chad, mwebwe mubibona gute?
Jewe ndajyohewe cyane kubona mushoboye kugirana ikiganiro n'abanyepolitike nka Leonce na Wirinyamitwe batavuga bimwe kuko birakenewe cyane yuko abarundi baza baricarana bakayaga kugira barabe iyo bariko barasunikira igihugu cyacu iyo bariko barasunikira Uburundi n'abarundi. Wavuze ikintu gihambaye cyane kuvyerekenye ikigongwe. Abo banyepolitike ba Leonce Ngendakumana na Wirinyamitwe iyo bariko baragerageza kugira iyo mibonano tuhora twumva bari bakwiriye kuza barafata nk'iminota 10 imbere yo gutangura kuyaga ibya politike bakiyumvira bagasaba ikigongwe abarundi bakaza bariyumvira ivyo birirwa barakorera abarundi babajuragiza mu bintu vya politike kuko ikibazo cy'u Burundi ubukene ibintu byose tubayemo biterwa nabo banyepolitike kandi kwama twibutsa abarundi aho bari hose yuko abo bantu batera ingorane mu gihugu babanyepolitike ntibarenga ibice 5% bari bakwiye kubanza kwisubira ko bakaza barashira imbere inyungu z'abanyagihugu. Leonce Ngendakumana yavuze ati ivyo Idriss Deby yavuze ati sivyo ahubwo barashobora no kuzora abingene bashobora kumwishura Wirinyamitwe nawe birumvikana yuko acavuga yuko ivyo yavuze bisa navyo mugabe kintu umuntu ashobora kuvuga nuko ingorane dufise n'abanyepolitike nuko umwe wese ku ngambo wiwe baza barahejeje kwici gucurubanza. Urumva Leonce wewe wavuga yuko umukuru w'igihugu atarafise uruhusha rwo gutwara Uburundi bwa gatatu bina mwitwe nawe akavuga yuko yarabire kuri ingorane rero y'abarundi nuko baca bageza
Richard igihe ukuri kuzoja habona umunya politika zosanga itwaje ibazo bya politike kunyungu ziwe ashobora kuzosaba ikigongo canke agakwitwa intahe mu gahanga
abwirizwa adashoboye gusaba ikigongwe kandi akagihabwa azobwirizwa guhanwa kubera nukujuragiza abanyagihugu nugusubiza igihugu inyuma uwakosheje abwirizwa guhanwa n'ukuri kuko ahandi ho bibwirizwa kubera akarorero abandi banyepolitike bose mu bikorwa bazogira ejo na hijya ejo kuko ingorane hari mu Burundi nuko turategura amatora mugabo tuzi neza yuko hazoba ingorane. Iyo ngorane ni iki? Bamwe bazoyanka abandi bavuye ngo ntiyagenze neza naho nyene tubwirizwa kuhagarara kuko niho hari demokrasi mu matora niho hari demokrasi tubwirizwa kuvuga tuti turagiye mu matora mugabo twemere kuyajamo gushika ahere ibyo byo kwiyonjorora abo biyonjorora kubera babona atanguvu basise cyangwa babona yuko amatora ashobora kwibwa bigahindukira bari bakwiriye kugira ibintu byitwa de garde fou muri loi electorale nabo bantu batera umudugararo batoba amatora simvuze yuko ari opposition toba amatora cyangwa ari leta mugabo bose
umukwese iyo batoba amatora
byerekeye ayo matora bakazofatigwa ibihanano batangwe kuyatoba.
Tubibutse inshuti mwese ko mukomara bandanya kumviriza iradio hejuru ya America risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise umunywanyi w'iradio ijwi rya America Leonidas muri beneza
muriwe
neza murafite ikibazo murafite icyumviro mu nyarutse mu kanya gato.
Yego nta kibazo ahubwo ni icyumviro bwa mbere zime cyane nyine cyubahiro mu kuri igihugu Idriss Deby atwara cade ko ubutanzwe mu kuri igihugu atwara imyo Afrika na atwara ubumwe bwa Afrika we abikurikirana politike ya Afrika ikurikirana kandi nta nyungu cyanke ruvuga ngo ahengame ku ruhande rusange urundi kandi n'umuntu abafite abahanuzi batandukanye iby'amategeko bazi gusesangura rero rero nico nagira mvuge ibijambo umukuru w'igihugu cya Chade yavuze yabishyigikiye cyane kandi yavuze ukuri kuko urabye nk'abantu iby'amategeko urabye bizwa shingiro ry'u Burundi se nta igihugu bizwa ry'u Burundi igihugu bizwa kubahiriza ibizwa shingiro ry'u Burundi yaravuze yuko umukuru w'igihugu cyaje ku Burundi ahari ko atategeko na rimwe atangiwe nino yaho nyanzwe yego najya ntega kamu aba ba Leonce n'abandi bari mu runaniro umwe n'abasaba bareke abanyagihugu baba amahoro hanyuma uwo bashimye ko barongora bamureke babareke bashire imbere hanyuma batabashinye nabo batekereze bategura ikindi gihe cy'amatora kizwa kikirikira.
Urakoze kuvyumvira mushikirije reka dusaba umushika ntahere Leonce Ngendakumana agira ico avuze ku vyo mushikirije ku bishikirijwe na Leonidas mukanya gatoye cyane gose Leonce
je ndamwumva kandi nari nabivuze navuze nti umuntu atazi cyo yifuza nshobora kuvuga ko yavuze ko cyatavuze ni navuze ko ari yego yavuze aregarega cyangwa uko abantu babivuga yuko harimo inyungu yoba ari kisemwo kubigihugu kimwe cyangwa kubwire nyene kandi ngo abaza ko icyo kibazo kitse gutwara umwanya muremure kuko ibyo yari byasaba yimusabye ntibabimusabye ntiyanabivuze ku izina ry'ibihugu by'ubumwe bwa Afurika iyo Afurikani eka ibyo ndiyo ari kubakwa kubivuga mu gihe azi neza ko iryo shyirahamwe riri mu babitse amasezerano yiyarusha ni amashyirahamwe abiri gusa ni isharungurukamakungu ONU n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'ubumwe bwa Afurika niyo badepositere ba Akoru d'Arusha kandi mu rundi n'igihe ayo masezerano yaganiriza ateka bw'igikumi niyo yarari hari abakuru b'ibihugu barenga cumi na bangahe hari amashyirahamwe mpuzamakungu menshi hari abantu benshi niyo yarari nta n'ibyo azi ntawe uzi ko ari byo abantu bamubwiye cyangwa bamusabye ati kuvuga urabe ko wadufasha njyewe nta n'umwika umuntu wumuta ko igihe ariko arajajuye
urakoze mushikana Leonce ubiri nyamitwe ikintu eka abahinga mu vyerekeye amateko boshora kujijura abarundi kugira bose yavuge rumwe kuri ico kibazo bo barabahinga bagute abarundi abanyamahanga umuntu woshora kumvikanisha abarundi kuri ico kibazo yoba ameze gute
murakoze kumbadije kibazo ega mwe muri ijye ya America eka mbazinda bahaka rero ijye ya America mukora muri America igihugu cya Amerika cyaragize ibibazo by'ibyo Burundi bwagize mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu gihe cy'amatora aho uwitwa George Bush yari mu mpari n'uwitwa Al Gore ariko rero muri icyo gihe igenekerezo rya cumi na kabiri Kigarama mu mwaka w'ibihumbi bibiri niho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro y'icyo gihugu yaciye igira iti utegereza gutwara Amerika watowe by'ukuri ni George Bush abanyamerika abari bashyigikiye Al Gore barashavuye n'ibyo ariko batuye bataha barindira amatora akurikira rero ni kwerekana yuko ibwirizwa shingiro ritegereza kubahirizwa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ahishize nawe usokoye gukurayo muri kwereka mu matora y'ibihumbi na cumi abari bonyine bavuze ngo abanyagihugu baguzwe murumva yuko umunyagihugu atagutoye ukiwuna mutuka ngo yaguzwe ubu naho ngo ibwirizwa shingiro abageze kuyubahiriza ngo begereye ubutegetsi
yumvise
rero Leonidas nawe mu majambo matiko yasitse ku bintu bikomeye yavuze ati uwo mukuru w'igihugu cya Chad umukuru w'igihugu asanzwe arongoye umuryango wa Afurika iriya Afurikani arinze abivuga ko rero ni kubwa yuko ari icyumviro cya inyo Afurikani hanyuma yagize ati ibyo kubahiriza ibwirizwa shingiro na sentare igere kubahiriza ibwirizwa shingiro ayo masezerano ya Arusha rero atavuga umenga ntayo bumva ntayo batahuye nicyo gituma rero ko niyo masezerano ya Arusha yavuga yuko hazoba ibwirizwa sentare igeze kubahiriza ibwirizwa shingiro iryo sentare ikaba yagize ahishize abanyagihugu bategereza guca bayubahiriza kuko abaza ko barayubahirije kereka utudumbidumbi twabaye wose nicyo gituma ubona abagore yuko ariko rero reka dusomere abanyagihugu twubahe n'abarongoye ibihugu n'abarongoye umuryango w'abanyafurika tureke kujya mu mohe y'utudumbidumbi tw'abanyaburaya bashaka kuyobya abo bari bose igende
kugira ndabona kanya ari gato cyane rwose mushya nawe wiri mwoza murampa inyishu ngufi ngufi mwamukoze reka ariko tubaze duhe n'ijambo Richard Kiramunda nawe nyine agire icavuze kuri ivyo bibazo vyama vyadutse mu Burundi cyane cyane ya matora yegereje twabibonye mu 2010 eka n'amatora abaye mu mwaka uheze izo ngorane zituma abarundi bacana mu cyane cyane yegereje amatora n'izihe mushya ntahe rishaha mu kanya gatoyi cyane gose munota umwe
ego byinshi byavuzwe mugabo nkuko nari nabivuze kuvyerekeye amatora no gusubiramwo ingene abwirizwa gutunganywa kugira abantu ntibaze bariyonjorora hama bace bategura ibintu byo konona umutekano w'igihugu mugabo icyo nagira ngaruke ko mbonye ubunyene muri kiganiro numvise ni ibintu bigaruka n'ikintu abarundi babuze abafise amabanga akomakomeye yo kubahana yo kuvuga amajambo yubaka rero singenda kumana aradusa ati Idriss Deby umukuru w'igihugu cya Chad atwara abanyacade bose akasubira akabana n'umukuru wa Union Africaine ngo ibyo yavuze ngo yariko arajandajana ngo yariko arikinira uko n'ugusuzugurana uko n'ukutubaha abantu iyo niyo mvugo itazopfa idutekeje imbere urumva na wirinyamitwe nawe ngo utwo tudumbidumbi ngo twabare wose izo nizo mvugo zituma tudashobora gutera imbere tudashobora kwicara ngo tuyage
Radio ya Amerika ahani naho turangirije ikiganiro cyo kuri uyu mwanya mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri micro mu buhinga bw'ivyuma twari kumwe na Engineer Vasco wadufashije gutunganya ibiganiro ni Innocent Kimenyi mugira umugoroba mwiza ibiganiro birabandanye.